intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ikaze kuri mwese muteze amatwi Radio Inzamba agateka kawe. Isango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo. Uno munsi tuyaga kuvyerekeye ibyo kunyuruza abantu bitera byiyongera mu Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Beni Axela Kana.
Ndafise ijambo.
Amakuru ava mu mihingo itandukanye y'igihugu aravuga abantu banyuruzwa, bamwe bakuwe mu mihana, bakuwe mu ibarabara mu busho, n'ahandi bakurizwa imodoka n'abajejwe umutekano, abasirikare, abapolisi canke abo mu rwego rw'iperereza. Benshi muri abo batwagwa muri ubwo buryo nta usubira kumenya irengero ryabo canke bagatogwa bapfuye. Ivyegeranyo vy'umuhari uharanira agateka kazi na muntu y'igiteka vyo kuva mu ntango z'uku kwezi gushika itariki 24 uku kwezi nyene vyerekana ko abamaze kunyuruzwa muri ubwo buryo ari 10. Uwo muhari nyene urerekana ko kuva muri mukakaro uyu mwaka gushika muri nyakanga abanyurujwe bari 23. Pacifique Nininahazwe arongoye isekeza ndondeza yemeza ko abahora bakoreshwa mu kunyuruza abantu bahindutse.
Ikintu kiduteye amakenga gose muri iyi minsi ni ingene iperereza ry'igisirikare ariryo riri imbere muri ibintu byo gufata abantu bakabogwa irengero kuva Perezida Ndayishimiye afashe ubutegetsi. Amadosiye menshi turiko turaronka y'abantu banyuruzwa bafatwa n'iperereza rya gisirikare, kandi igisirikare kitarekuriwe kuza gufata abasivili.
Murumvise uko vyifashe. Nigiki cotuma ivyo kunyuruza abantu bihagarara mu Burundi. Mukanya ijambo ni ryanyu.
Kwa jimiye toni mbunda iturara ku mugono itwa jakadenderezo igitura nitera goba
indundi ruka
umaya rastamana akagwanya batabasubiza igihe ciza kizongera boho kwanuhoraho muragabe batigwa bafarao batushwayemo.
Leonce ari mu Burundi arasaba barongoye igihugu ngo bahagarike ubwo bukozi bw'ikibi.
N'icyubahiro umukuru w'igihugu, banyacyubahiro mufashanya gutwara igihugu cy'u Burundi, nanje nk'ugwaruka ndasaba shimitse uyu murindi ugwaruka ruri kubanyuruzwa bariko baratogwa ibiziga abandi banyuruzwa ijoro bihagarare, kuko mwibuke ko urugwaruka ni umwe muhora mwikora ko mu kwiyamiriza ibicanke biriye. Urugwaruka ni rwo rwagiye mu gisirikare rurabafasha gushika ku butegetsi, none ubu intembo muriko muraruhemba nuko mwunyuruze niko muratera intuntu n'agahinda abavyeyi. Nyakubahwa umukuru w'igihugu uja mu ngendo zitandukanye, uremeza yuko mu gihugu cy'u Burundi umutekano usasagaye. One vy'ukuri mu gihe hakiri abavyeyi bariko bararira babura abana babo, hari umutekano nyabaki? Nta mutekano uriho mu gihe twumva naka yanyurujwe naka yatuwe ikiziga. Nivyo kuri umutekano nyabaki yakubahwa murongo y'igihugu cy'u Burundi.
Nasia nawe nyene ari mu Burundi ati birababaje kubona hari abantu bicwa bari mu minwe y'abajejwe umutekano.
Ndiyo kuri birababaje cyane aho usanga ugwaruka turiko turahohoterwa mu nzira izi cyangwa ziriya. Tubuzwa uburenganzira bwo kubaho mu gihugu cy'u Burundi kuko bisa n'ibwirizwa shingiro. Urabona yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu yidegenze, mugabo ikiringo tugezemo ubu ugwaruka turiko turahohoterwa mu nzi izica nk'iziriya. Sinzi rero ko arico Burundi bw'ejo aribwo kuzoraga igihugu abazoba baramutseje canke hega ejo aribwo bazoba barangwa. Ejo bundi hariho mu ntara ya Gitega akaba ariho ntuye bateye gerenade ugwaruka yakomerekeye ngaho bwamaze kujya kwa muganga baramutoye. Ariko tugatwumva kibamutoye kivuga ibintu biteye intuntu n'agahinda aho umuntu afatwa n'ubujejwe umutekano ubwabo akaba uza wumva ngo yatowe ikivuga ibintu birakwiye guhagarara nimba by'ukuri n'icyubahiro umukuru w'igihugu ibyavuga mu ngendo zitandukanye ari iby'ukuri ko mu gihugu cy'u Burundi kirimo umutekano navuga by'ukuri bishyitse kuko ntibyumvikana ngene ababyeyi n'abafite intuntu n'agahinda. Rero ni uko bakwikwita gashyi akabona ko n'urwaruka narwo rufite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cy'u Burundi.
Tugume i Burundi. Boris ati birababaje kubona abantu bahungabanirwa ubuzima n'abari bajejwe kubakingira.
Ya nk'urwaruka ndabona yuko ari ibintu biteye amakenga. Iki n'iki havugwa irengero abantu bamwe bagata ku misika hirya no hino mu mashyamba mu nzuzi ntitumenya ababeshe umugabo ugasanga tugiye kuraba ni bamwe baba banyurujwe n'inzego zishinzwe umutekano muri ino minsi nibo basigaye bari kubarakora ibyo bintu cyari binamenyerewe yego kandi aribo bari bagejeje gukingira abanyagihugu tukibaza tuti none inzego z'iperereza abo basirikare banyuruza abantu kubera iki kubera iki babasanga mu mihana iwabo mu masaha y'ijoro kandi iyo hageze guhagarika umuntu yimba yagirwa icyaha iki hati polisi hakaza n'impapuro zipfuye mu bajeje umutekano zimuhagarika uwo muntu agahagarikwa mu mategeko. Rero twe twibaza igituma ibyo bintu biri kubiraba tukatubona yuko ari iyindi ntambara ari ukundi kuntu gushaka kugira nayo abanyagihugu tutera amakenga abana bariya ntitwumva neza ikiriko kiraja imbere. Twebwe tukibaza nk'urwaruka yuko hari hakwiye yuko umukuru w'igihugu ejo guhagarika ibisanyo bwose buri kuburakorwa mu Burundi tukavuga inave mu gakerere areke kuvuga iby'amatangazo gusa areke kuvuga ngo hanyuma umutekano kandi tuguma tubona hirya no hino abantu banyuruzwa abantu bicwa abandi bakavuga irengero bigateye ubwoba imiryango yabo n'abandi ndetse n'uwari yipfuza kubyicarangwe ubu twese turi mu bwoba. Umwe wese aharaguma avuga ati baba banyuruza ntidushobora gukora ikintu utekanye ubonye n'umuntu adatashye hakiri kare utangura kugira ubwoba bibaza ko yanyurutswe. Twebwe tukabona yuko umukuru w'igihugu ari bajeje gukingira abanyagihugu atari gukora akadajejwe.
Na Don Divin ari mu Burundi nawe nyine avuga ko abajejwe gukingira abanyagihugu batobandanya babaka ubuzima.
Turababazwa cyane kandi turatunguje cyane nk'abarundi bose nubwo bamwe mwaburaho bavugira turatunguje cyane ni nzego z'igihugu zica abantu zibarenganya kuko uno munsi mu gihugu ubwicanyi bubera mu gihugu nko 99% uriko urakogwa n'inzego z'igihugu kubera yuko baba abafatwa baba bafungirwa ubusa baba banyuruzwa banyurijwe ubusa bahohoterwa bahogwa ibyimbiro byabo baba bicwa n'abarenganywa bose bikogwa n'inzego z'igihugu na cyane cyane iperereza igipolisi ndetse na kwa kwaruka kwimbonerakure umugambwe SNDFDD wa imiki. Kubw'ibyo rero n'ukuri nk'abarundi bazi neza agateka kazi na muntu cyari cyo turiyamirije ubwicanyi bw'indengera butungane turiyamirije akagahohotero turiyamirije kandi iyi ntwaro idaha ikibanza umunyagihugu kuko birababaje. Nimba hari ikintu kigoye kandi kizima kandi kizimbye no kubona umuntu umurundi yakwa ubuzima akabwakwa n'abategerezwa kumuha cyangwa n'abategerezwa kumukingira. Kubw'ibyo rero turateye akamo durarikira abarundi kwanka intwaro nk'iyi kwanka ubwicanyi nk'ubu kandi ubwo ari bwose aho bubera buvugwe bumenyekane kugira ngo aya makungu amenye abariko barahekura Burundi.
Clarisse ari mu Burundi asaba umukuru w'igihugu gukingira ugwaruka kazoza kejo mu guhagarika ababa ku buzima.
Abasaza bacu bariko baranyuruzwa tubirengera iyo baja. Turasabye umukuru w'igihugu icyo dufasha kuko hari ibintu bikogwa bakita kugwaruka. Ugwaruka ukumva ugwaruka dufashe ibi nubwo gwaruka ko ruko ruranyuruzwa abo muzikora ko nibanda taruko gwaruka ugwaruka nibwo gobafasha ugwaruka twubaha iby'igihugu ariko ugwaruka ariko ruranyuruzwa basaza bacu turababura irengero basaza bacu barabura irengero tukababura biteye agahinda kweli nanye ndazi ko mwabyaye mwarahetse murazi ngena abana bagora ariko nk'umubyeyi yabyaye ahetse akadarumva umwana wiwe yaranyitse ntagirengere iyo yagiye birababaje cyane sasa twebwe turasaba umukuru w'igihugu twaramwize tukamutora turamwizera tubona ko hari icyo azotumarira.
Tawona we nyene ari mu Burundi ati ntabajejwe umutekano banyuruza abantu ariko abari bo bose ni inkozi z'ikibi.
Ibyo birahari mugabo ntibere cyane tukunze gukoze icyo baza umutekano se kongera gutunganya ibyo biyo kubarishe ba nabi abo nabo abantu bakwiye gushyikira ko rero mugabo nuko ntibere kwaza na byo biyo bireka kuko yacyo nzira nziza nzira nziza cyo kwica abandi nuko babireka kuko igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kuko kiri mu nzira y'amajyambere ya demokarasi rero ibyo n'ababikora ntibashakamo yuko babireka kubera nta nyungu zifite kuko rero aba bica abantu baba bivuye mu mirima cyangwa bakanyuza umuntu akozwe iwe w'umwirimo cyangwa umva usanga umuntu aramwira ku bantu benshi rero ibyo bishakamo bakabikora nuko babireka bakabireka kuko si byiza cyatakwica umuntu hari namuze.
Turacari kubari i Burundi Clovis ati abo banyuruza abantu kahise k'igihugu ntaco kabigishije.
Kiri katuyoreje muri kwa mu Burundi. Sino vayo kwa abantu bagombera ineza igihugu leta cyangwa muri ku butegetsi. Kuko nko tubizi umugambwe uri ku butegetsi n'aba bantu bimvuga kuri hamwe abantu b'ingungane. Ibyo binakabye bakeneye bobo ico kirabishinga ari kugira ngo igihugu gitere imbere. Ariko rero ubu hari hageze yuko baca baja hamwe bakirimbura bakavuga bati ubu tugira kujya hamwe turabe abadukorera nabi nk'uko birirwa barabiririmba hirya no hino. Burya mu Burundi bibagirwa n'ingoga. Sinzi yuko abo bantu babikora bo bari abantu bagendera ubuntu bagifite amaraso nk'ay'abandi bafite. Kuko turazi kuri iyi si hari abantu bari barurangiranwa mu kwica ndetse no ngaha mu Burundi bariho yego kandi nabo nyine barazi na niharya bumvise nk'umuntu yahoragandagura abantu afata abantu abizi uko ashaka urabona we yahageze bakamuhindukira usanga bariko baragira ngo yo akakahise ku Burundi baza kuko bakwigisha byinshi serivisi nasiyonali duhasanye na mu bihugu byose biriho mugabo irafite akazi jejwe no gukingira abanyagihugu nabo rero bakabatomorera ejo umuntu ariko arakorera mu karere bakamenya nk'ababanyuruje bakavuga bati abantu bakawe n'imodoka tere hanyuma iyo serivisi nasiyonali duhasanye akaba ariyo ifasha kurondera izo matrikirasyo iyo modoka yatwaye uwo muntu cyangwa izo modoka ziriba ziratembera zidafite imatrikirasyo none kubera ikiba zireka zikarengana kandi tuzi yuko iz'abandi zose ziriko ziragenda baca bazifata bakakubaza bati zana ibyangombwa zana ibiki nazo zose kubera ikiba zireka zigatembera uko bikwane aradiminisitirasyo kubera iki n'iyo umuntu afashwe akaca kaba akamibye n'ingoma akamenya ntacyabaye rero icyo nagomba kuvuga ni uko bose bumenya umuntu wese agaciro kiwe hanyuma umuntu yafashwe bakamenya ingene bamurondera kandi n'abajejwe umutekano bose niyo serivisi duhasanye bakaba arifasha hanyuma iyindi muti wa nyuma nawo mbona ari umuti kandi ugoye atari na mwiza ni ukuvuga yuko kugira ngo ibyo bintu bizagaragara muri Bujumbura rirare baragenda bakaropera abantu bariko barakora ibyo bintu ku murango hanyuma hageze mu ijoro bagaca bagira igikeri rusho bwiwe barafata abandi ni ukuvuga icyo gihe ndibuka yuko abantu babo bwari kwibomumbonera kure baje bagira ubwoba amafamiliya aravuga ati wa muntu ugasiba kugenda tuca tuguca mu muryango ntusire n'ugutaha ni ukuvuga yuko nimba ubwo rwego iyo serivisi nasiyonali do lansenye nari ari umugwi w'inkora barawica badufatira igihano umuntu wese akora muri bo bamuropere hanyuma hageze ku mugoroba hageze gutaha nawe batahe bamukorere ko nta kundi kuko nibwo kumenya yuko abanyagihugu umuntu aguma aturutse abantu umenga umenga ni impene umuntu yagirita hana dakwica cyane bijyana doko masuri bagikire gihe cyose bazakira kuko abantu sibo babareme kandi na namwe handitse yuko kiba no kuvunika no mu Burundi barakwinjana cugupfa rero nimba ari umuntu yakoze nazo abona wangamiye muri uno mutekano nira mushinde y'ubutungane hariho separation de pouvoir ke niwe mutsimbo na wanyuma kuko byose byarase
Ikiganiro ndafisi jambo tukibandanirize kuri Asmani ari i Doha muri Qatar ari bazigituma umuntu yikekwa ko icaha inzego zibijejwe zitokurikiza amategeko mu kumugira ko amatohoza aho kumunyuruza akabugwa irengero
Aksabaiko prezida ariwe kikikenza wa Republika y'u Burundi yiko yabihagarika kuko sinibu ijo ija ndengera butungane kuko bihano n'amategeko mpuzamakungu kuko umuntu aba afise icyo yagirizwa cyangwa afise icyo yakoze arashobora guca imigeri y'ubutungane agasamba yeza akeza cyangwa afise ibyaha akapfukamwagira abona ko bariko bihagarika kuko ariwe se Barundi
Nathan ari muri Uganda ati abarundi ntibari bakuye kwigira basinda bibazwa mu gihe babona bagenzi babo bariko baraturatuzwa
mu gihe mu Burundi hakiri abakinyuruzwa abagihohoterwa abacakwa ubuzima atambo yumvikana mu gihe hakiriho abantu bashobora kwibaza ko bashobora kuzimanganya ubuzima bw'umuntu birababaje cyane Na kumafate na kano kanya, mhoza imigyango ibura mwurujo mwubuko. Mbuga kuyuko, iki gikenewe mwakino gihe, nuko abarongora, bamenya kumuzikuri, icyo bajejwe cyambere au kwitwararika abo barongoye kizire yuko, bashobora kubahohotera cyangwa bakaba ku buzima. Nayo, abanyagihugu umwe wese, agatanga, icyo ashoboye no kuvuga umwe wese hari akamenya ko na wenyene umutekano wa mugenzi we abonye na ujejwe birababaje yuko usanga hari abantu babona abandi bariko barahohoterwa ariko ugasanga ntacyo bashobora kuvuga cyangwa ubamire ibyo rero nibaza yuko bikenewe yuko umwe wese yumva ko umwe afise uruhara si bya leta si by'abanyagihugu abacanke bariya si by'abari mu mugambo uca nkuru yiya ariko uruhara nyamukuru n'ubwo murundi wese kandi twese twahagurukira rimwe tukabigwanya ibyo bintu bizohagarara mu gihugu cy'u Burundi amahoro ashishikare gusazagara
Scovia ari mu Rwanda ati abarongoye Burundi bomenya ko ataho bariko bajana igihugu baciye muri yo nzira yo kubuhekura
je nkugaruka numva ikintu kinyere ubwoba uhungabana mu yijewe kuko niyumvira Burundi bwejo muzabumeje gute umeze gute gufisa kae kazoza abo bajejwe umutekano nibo bagombye gushingira abanyagihugu muga nibo baja kubanyuruza eske ejo so tuza kubiba so bajeje kubambura so bazobica hata nibaza ico gihugu cy'u Burundi cacu kimeze gute kikiye kuzomera gute cahe mu minsi iri imbere kiziba kimeze gute yego bifite ubwoba cyane kuko mbona ataho biriko burashika ahubwo buguma bwibira yego buguma bwibira sinzi aho bizoshikana igihugu cacu abanje kwatira imbere mu kugira umutekano mwiza amahoro mu gihugu umwumvikano mwiza twebwe mbona bisubira hasi kandi n'ikintu kibabaje cyane kusibona kazoza k'abarundi imyaka itanu
duheraheretse kuri clarinet ari mu Rwanda aribaza ingene abantu baguma banyuruzwa abarongoye igihugu bakaguma mu gacerere
Jewe uko ndavyumva numva ari ibintu biteye isoni nagahuma munwa kumva ngo abantu banyurujwe kandi abari bashinzwe kubarinda umutekano akaba aribo babanyuruza ni ibintu biteye agahinda cyane kumva nk'umuryango ngo wabutse umuntu wawo kubera uwo muntu yanyururutwe n'abashinzwe umutekano ni ibintu biteye agahinga bibabaje biteye isoni ku gihugu cacu. Navuga ati nk'igihugu gifise umukuru w'igihugu akaba yicaye hajya ari kubiraba ntihagire ikintu na kimwe gihinduka, kuko byatanguye kuva kera ntibimaze igihe ibintu biba, ukumva ari umunsi ngo abantu banyururutwe, ukumva ni ibintu biteye ubwoba biteye isoni ku gihugu cacu. Abayobozi bari bakwiye kumva yuko igihugu atamutekano atamahoro, niba abanyagihugu atamahoro bafise ko atatera mbere, ntatera mbere igihugu shogira niba atamahoro ahari niba atamutekano. Nimba umunyagihugu ahari hose aguma yibaza ati ejo canke hirya y'ejo naje baranyuruza ntavyonzi, n'ibintu biteye agahinda. Ico nosaba nuko abashinzwe umutekano n'abayobozi b'igihugu bafatanye bashire hamwe barabe ivyo bintu bigabanuke, kuko umutekano nico kintu ca mbere mu gihugu, amahoro nico kintu ca mbere kiranga igihugu ciza.
Itungano bubu raboshwe tuzira ubusa n'inkoko zirukuri, iyo abamatongo yavuga twogiye kubaza kuruhafu, iyo abampimba yavuga yo tubwiye abazira ubusa, baracana imanza zananiye ngoma twapira.
Ni kuri ico cyumviro cha Clarinet duhera hereje ko ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu. Twarabiye hamwe ibijanye no kunyuruza abantu bimaze iminsi bigigwa n'abajejwe umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu. Ugwaruka babineguye bongera basaba ko amategeko yokurikizwa ku muntu yikekwa ko icaha, banasaba n'umukuru w'igihugu guhagarika inyuruzwa n'ibugwa irengero ry'abantu. Tubibutse ko mu cegeranyo c'umugwi wa ONU w'amatohoza ku Burundi cashizwe ahabona mu kwezi kw'icenda guheze i Geneve mu Buswise, abahinga ba ONU berekanye ko kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi, ivyo gusindikaza agateka ka muntu vyabandanyije cane cane ku batavuga rumwe na leta, mbere hakaba hari aho vyunyutse. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi, namwe gwaruka mwese mwagize ico mushikiriza muri iki kiganiro, naho kuwa gatatu uza.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.